Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kuwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije, ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga. Ubushomeri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere buguma bwiyongera bivuye ku mvo zitandukanye zirimo inyungu z'umurengera zitangishwa ku ngurane, ubukene bwateye ku isi hose, iterambere mu buhinga bwa none, hamwe n'ibindi. Mu kiganiro cyacu mwisanga cy'uyu munsi turabwira hamwe, turarabira hamwe n'abahinga mu byerekeye ubutunzi hamwe n'indero n'inyigisho ukuntu ikibazo cy'ubushomeri cyifashe mu rwaruka rugiheza kaminuza mu Burundi. Abatumire bacu bakurikiranye hafi icyo kibazo baraheza bagira inama urwaruka kubijyanye n'ukuntu rwo rwiza amahirwe yo kubandanya rwiteza imbere, haba mu kubandanya rwiyungura ubwenge canke gukarisha ubwenge mu byerekeye gushyira habona no kwandika ubuhinga banonosoye mu mashuri canke mu buzi bakoze. Abafise ibibazo n'ivyumviro ntimutangwe mu kiganiro ngirakamaro ku rwaruka rwarangije canke ruri hafi yo kurangiza amashuri kaminuza. Muri iki kiganiro rero twatumye Professeur Leonce Ndikumana, akaba ari doyen wa faculté ya économie muri kaminuza Amherst University iri mu ntara ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Professeur Leonce Ndikumana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turakomeye, hanyuma mundamukirize n'abariko baratwumviriza.
Barakumva neza, akariho kaheze ngaho i Massachusetts.
Basha, harashushe, turiko turabona akazuba gake gake.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano, akaba Dr. Innocent Bano akaba ari iwuse mu gihugu cy'Ubiligi. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Astra turaenda.
Yego, turi kumwe kandi na Lionel Ndayishimiye aherutse kurangiza amashuri.
Halo, namahoro.
Turi kumwe na Lionel Ndayishimiye aherutse kurangiza amashuri muri kaminuza mu Burundi, Université Lumière. Mwiriwe neza Lionel Ndayishimiye.
Amahoro cyane, ndabaramukije no kujya Amerika. Mumeze neza? Ndabaramukije n'abasumire ba turi kumwe kujyanira.
Mwiriwe neza, murakomeye.
Ebe na mahoro, turashima.
Reka reka dutangwe kuri mwebwe Lionel Ndayishimiye, mbega mwarangije amashuri kaminuza ryari?
Haraheze imyaka 2017.
2017, ubu mugejeje he igikorwa cyo kurondera akazi?
Akazi mu Burundi, umuntu abandanya ashakisha aho bageze amaperedofure agashirayo akarangizamo umugabo umuntu n'icaye aguma ashakisha karaba hapfa akayikondera akazi umundi muntu aguma hari abatutuyo barakora kugira ashobore kwiyungunganya kuko no munsi mu Burundi kuronka akazi siyororo n'ikintu gikomeye cyane. Mbere nibaza yuko ari n'ikintu menye na Leta mbona yuko yarengewe kuko umenya kubaha umukuru w'igihugu aravuga yuko uno munsi Leta itari capable guhereza ubudi abantu bose bahije amashuri.
Ku bwanyu mwarakoze ibintu byose bikenewe, hari ikintu mwibaza mwokora kugira ngo mwongereze amahirwe kugira ngo murabe ko gukoresha barazi nka rwandiko rw'amashuri mu nyamwana nosoye ka izigwa mwize ubuhinga maze kuronka aho mwakoze hose kugira ngo bacibabona ko ubagira kamaro mu kazi kabo muri societe yabo cyahe muri ahantu hose abakoresha bari
ego ntako tutagize twadepoza nkuko amateka bisaba nkuko abo bantu baba bakenera kuziga bamisaba tukadepoza mugabo ikintu kihari nuko bigoye biragoye kuko abasaba akazi ni benshi hama abatanga nabo ni bake urumva biragoye cyane biragoye mugabo twagira ibyo byose kugira dushobore gukora ibitegekanywa mugabo biragoye cyane mu Burundi hoho niko mvuga aho mperereye ngo mu Burundi biragoye cyane niba munsi turimo urabona imigambwe akamara w'abama ntibyahera ibintu nyine dusanga bifatanyije nuko ugasanga icyo wibiye icyo ukoze icyo umwari muri poste Amerika ofisi ibintu bitaba akazi nuko turabaje cyane n'uburyo porogaramu zose tukiyungunganya mugabo tukabura kuko twavuye mu ishuri nta mitahe dufite nta mabanki atwemerera kugira dushobore gusaba kredi gusaba kredi bisaba ipoteki turimo icyo kintu ntacyo dufite urumva biragoye
hari ikintu muba mumaze kugira cerekeye ukuntu mubandanya mwungura ubwenge mugasaba kuja amashuri yuko nonosora nyine kaminuza ari nkame kuja kugira nka maîtrise cyangwa nka doctor
ego tumasaplayinda aho bagashye muri makarero jewe ndahigeje kaminuza ndahigeje bake mugabo ndashaka kubandanya mugabo rero mbura novuga inzira kuko turaplayinga ngaha mu Burundi bisaba uburyo bwinshi ugasanga bisaba amafaranga bisaba umuntu atireza kugufahena kuko hariho amashuri ngaho aca asaba yuko ibintu by'amasituwasiyo yo ku makonte umva ni ibintu usanga biturusha ugasanga biranatuvuna ugasanga ntibyoroshye cyane
Professeur Leonce Ndikumana mwana nose byerekeye ubutunzi murazi ko ubutunzi ku isi eka henshi butifashe neza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere eka ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo gihambaye cyane rwose ikintu urwaruka rwogira kugira ngo amashuri rwanonosoye eka ubuhinga ruzi buboneke nike hari inama mubwira urwaruka rugeze amashuri kaminuza
urakoze rwose kandi ndagushimiye Dabor yuko mwagize iki kiganiro kandi nibaza ko nashaka ko no ba sabaye ko mubigira kenshi kugira ngo abantu baronka kajya kuganira ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu ubuzima bw'abakiri bato bariko baraheza amashuri hanyuma icyo hari ibintu ndashaka gushyira ku rutonde by'ibyo nza kuganira turonza akanya icya mbere cyerekeye amashuri abakiri bato bariko bariga ubuhuye n'ingene education y'u Burundi ibafasha hanyuma ikindi nicerekeye kuronka akazi kurondera akazi icya gatatu ni nuze ingene uwo mushinga naheze kuvuga yavuze yuko leta itari bushobore kugira ngo ironkere akazi abandi bariko baraheza amashuri bose ndashaka ko twovugana ibyerekeye ingene abikorera utwabo icyo twita sector privé nabo bofasha kugira ngo ingene abana baheze amashuri baronka akazi aho rero nzagushyiramo nantuze n'amabanki ingene yobafasha ku byerekeye ikindi icyo ndashaka guhera ko nuko iki kibazo turiko turaganira si ikibazo cerekeye u Burundi gusa ingorane yuko abana bariko baraheza amashuri y'abasegonderi y'aba universite bataronka akazi kuko nka kera si Burundi bwonyene urabye je nkora ku bihugu bya Afurika byose ndaraba no mu bihugu byo mu yandi marejo Amerika Latine no muri Azi n'ibintu ni ingorane amareta yose ubu ariko arabona kubera leta nta buryo bufite bwo guha akazi abariko baraheza nka kwe aho twaheza akazi aho twaheza amashuri benshi baja muri leta baja gukora muri leta akazi karaboneka ubu rero ntibigishoboka si mu Burundi gusa si mu bihugu byo muri Afrika gusa ni hose igikenewe rero nuko nukuraba ingene sector privé n'aba jeune bari kwaraheza bashobora kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho urumva icyambere gikenewe nuko système d'éducation nayo nyene yadapta kuri ya iteshasha genda abye nkaha ino aho ngorera muri université ndimwo no muri département ye ngoreramwo mu ikintu duharanira cyane no kuraba ingere duhindura ingere twigisha programme twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kujya gutangura akazi haba muri sector privé haba muri sector privé hari ico turiko concept shasha yitwa experiential learning nukuvuga umwana akaba ari mu ishuri mugari ari korondera experience kuko urabona ugiye gukorondera akazi
kenshi bagusaba experience ariko ugasanga kenshi abo banyeshuri batarakora
ubakacapa umuntu abugiye muri interview akubwira ngo ufite experience ya jmpiye mu ishuri no gira experience gute mugabo aha twebwe tugira ngo kugira ngo umwana aheze iyo myaka ine ya universite turacagira imyaka ine twebwe kugira ngo azo yagize amastaje omwe abiri hajya muci kuko ari ino muci ntabyo kugira ngo uragiye muci muri vacance ntizibaho uvuye mu ishuri uja ku kazi ugakora ari stage ari gukora akazi bisanzwe
ibibazo
ikindi nacyo nuko meme no mu byigwa dutanga hariho ibyigwa bishasha twasize muri programme byitwa job skills ni ukuvuga uburyo kugira ngo urondere akazi uburyo kugira ngo ushitse ku kazi uzoshobore kuba performa ibyo rero nibaza yuko no muri sisteme y'Uburundi bakwiye gutangura kubyiyumvira kugira ngo umwana ariko ariga ekonomi ariko ariga histoire ariko ariga geography plus yabyo twahora tujya tukera twebwe bashyiremo amakuru abumvisha ingene le monde ya emploi le monde ya secteur privé ingene umuntu ashobora kwikorera utwiwe bishoboka hanyuma kugira ngo umwana azoheze amashuri atagira ati atwaye kudepoza dosiye muri fonction publique gusa mugabo afise n'ibindi byiyumvira
yerekana yaranguye ivyo nivyo docteur Innocent Bano namwe nibaza ko amashuri ya kaminuza ya docteur mwaheje mu gihe eka mu myaka nk'ibiri iheze ikintu mubona cokorerwa abakiri bato tuvuze mu Burundi gusa twavuze ko ico kibazo kiri ahantu ku isi hose ikintu ubona cyo kwitabwaho cyane n'iki
kintu mbona nkuko profesa yaje kubivuga nibaza kuraba kwanza ingene dikaso itunganije icya kabiri no kuraba politike y'igihugu kubyerekeye ibyo gutanga akazi ya gatatu no kuraba n'uburyo buhari bushobora cyane cyane gufasha abantu kugira baronke akazi kubyerekeye dikaso nibaza ko bari bakwiye kuraba ko ibyo batanga ibyo bigisha bijyanye n'ibyo isoko ryo gutanga akazi bisaba kenshi na kenshi bagahemereza cyane ugwaruka kwiga ibintu biri kuri marché du travail kugira bavuye ku ishuri bashobore gushikira ku kazi muri icyo gihe rero nibaza ko igihe bari ku ishuri bogira n'indi programme no kwita formation yari ibyo byari kwavuga mu mastage igihe bari ku ishuri bakagira mastage hanyuma muri politique nayo igihugu bifise nibaza ko bohemereza cyane cyane abantu baba bafise abikorera ibyaba bafise nk'amaentreprise muri secteur privé bagashyiraho politiki yo gufata abanyeshuri bakiri ku mashuri bakaza barabaha amasaje kuko nk'uko bavuze bya experience rimwe na rimwe iyo bajya kugira amasaje ahantu muri entreprise hari igihe iyo bahejeje akazi iyo entreprise ikeneye nk'abo bantu ishobora guca ibafata byo tangura rero bakiri ku ishuri ntibarindire ko banze guheza kaminuza icya gatatu nacyo twebwe uburyo nibaza ko leta yoshyiraho politike yerekana ko kuko ugwaruka n'ugwaruka bw'igihugu kandi ko kazoza k'igihugu nacyo bituma ugwaruka leta politike leta ishobora gushyiraho ikigega gishobora gufasha mu gihe abana baheze amashuri kugira bashobore kwiyungunganya bajya muri sector privé bajya mu makoperative bakaraba ko bashobora kugira ikintu ikindi nacyo impano bashobora gutanga ku bantu baheze amashuri no kumenya ko akazi kose ari akazi rimwe na rimwe ari abantu baheza kaminuza bakavuga ati nagiye kuba kubera nizi ibi ntajya gukora mu ivyo sishobora kugira akazi nababwira yuko nka iburaya ushobora gusanga hariho nk'abantu baheze amakaminuza baheze n'amadoktora rimwe na rimwe ugasanga no kudakoropa barakoropa donc akutagaye akazi akazi bakamenya aka kazi kose gashobora kukokipa ushobora kugakora muri icyo gihe rero abantu baheze bakaminuza niriyumvire gusa ko kubera baheze kaminuza ntiheza kudakora aha nk'uko ushobora kukibona kuva mbere hose nibaza ko akazi kose bashobora gukora no kuja kurima mu mirima ni ukubera nibyo navuze biva kuri politiki y'igihugu hariho nk'abantu baba bafite nk'imirima minini barashobora kuvuga ati mbo kubera rero politiki y'igihugu gufasha abaheza kaminuza genda uze kuraba uza kurima mugabo leta ikaba ifise ingene yabifashijemo igihe ugiye kurima ugashobora no gusanga ushoboye kuronka icyo gufasha kugira umwanya uza buri kurondera kandi kazi keza nibaza ko ari ibyo bintu ushobora gusimukira ko zewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumeza iradiyo y'ijwi ry'Amerika isaniranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu iradiyo y'ijwi ry'Amerika Leonidas muri Leoneza muri hega Leonidas
ndi ku ntega muri komine ntega muri province Kirundo
kandi kazi na ninde
Leonidas ndayikengurutse
murafite ikibazo murafite cyimviro turiko tuvuga cyane ku kibazo cy'ubushomeri ku banyeshuri baje kaminuza si mu Burundi gusa ni ibintu byibonekeza mu nk'ubuhugu byose bikiri mu nzira majambere duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
yego murakoze cyane cyimviro nari mfise kibyerekeye agashomeri kaha iwacu mu Kirundo aha ku ntega ibishomeri sijishi cyane bijya twese twarishize hamwe turaja mu makoperative mu mashyirahamwe hamwe turakotesha twishize hamwe tukarima imiceri ahandi abandi ugasanga bajya bahereje amashuri ugasanga akazi bakagaye bagaca bigira mu mavire hariya Bujumbura andi bakagenda za Uganda abandi bakagenda mu bindi bihugu ugasanga barimo barahunga bwa buzi ho boje ngo dushyire hamwe ngo dukore bamwe bagaca bagoma bagenda ariko bamwe mbona atangorane nabwo twamaze amashuri ntacyo tubaye turaje dufungura ariko turaguma dukebura abandi nyine meze nk'abagaye isuka kandi isuka ariyo kamaro kanini cyane nyakubahwa cyumviro nari mfise n'ico murakoze bwatuguma nyine tubakebura ariko bazoza
murakoze Leonidas Lionel Ndashimi professeur Leonidas ndikubana yavuze ibibazo bihambaye cyane gusi reka ikibazo cha gatatu yashikirije n'ico kuraba ukuntu nk'ama nkase aba reka abarondera akazi botangura naho ugene kurondera mu masekitori prive kandi mu masekitori prive bakitaho ubwo rwaruka ntitwogaruka ku kibazo gihambaye cyane rwose yavuze cerekeye inyigisho zo guhindagurika kugira ngo umunyeshuri yaje kaminuza ashobore kuba ari umuntu ashobora kuja kurwanira akazi n'abandi bantu bo bafite experience hari icyo mwongera ko kwico cyumviro Lionel
ego cyane hari kibi yavuze kizima ikintu kikoze mpa kwa mabura ikintu kirekeye eske uwo munyeshuri musohoye aheje kaminuza ari kapabure yo guhiganwa tuvuge nk'akarerero nk'uko ni karere turimwo ari kapabure yo guhiganwa n'abandi abanyeshuri bize izindi za kaminuza nico bikintu amakaminuza na cyo cyane ibintu byerekeye muri education bakwiye gukorera ko cyane bakabona yuko iyo basohoye ari kapabure yo gushobora kuvuga ati naho aproreka itumurota akazi ejo arashobora kwiyungunganya arashobora kwicara uruhande rumwe atsinzira ukundi arashobora gushika kuri indi stade mugabo rero uko biri kose icyo kintu ni kiza mugabo ikintu gihe ngumashinikira ko ni leta kuko leta novuga yuko leta iciye ikintu igiciye kuko leta novuga yuko leta abainvestiseur bakaza mu Burundi hari ikintu nako cyo novuga yuko ikintu cyo kurondera akazi nacyo gishobora kuba mugabo aha mu Burundi urabona yuko abantu batanga akazi aguma ari babandi nyine kuko ngaha mu Burundi mu gutanga akazi sinovuga yuko batanga akazi ko baba bakeneye abakozi ahubwo ndabona yuko igihe batanga akazi basubiriza abantu bagiye muri hotel cyanke bagasubiriza abantu novuga batakiri bazima abantu bo babitabye imana nibwo buzi ikisanga abantu benshi bari korakura ngaha mugabo nta kintu gishasha gishobora kuza ikivuga yuko ati iyi ni entreprise privée ijya ikoreye aha mu Burundi igitanga kazi ku bantu abana n'abana bakubera no vuga yuko no vuga ikunda bibona no vuga ikureka ifugurura imijyango ku bantu kubanze sister kugira nabo bashobe gushika mu gihugu kuko abanze sister baje abanyamahanga n'abandi bose cyangwa abanyamitaha mu Burundi nabo nyine barababloke kugira bashobe gufata imitaha yabo bayenze cyangwa mu Burundi kugira baba babona ukungene leta igira saba ukuza fata bakavuga ati hako mfata ama miliyari bi wanje nayanze kita muri ibi kandi mbona leta nayo igira uko gusanga leta iri kwiyumvira cyane cyane kugwaruka ibifo leta yuko yo kwiyumvira kugwaruka ikaraba ati eske ibifo kansekisi kusa y'ugwaruka tugiye kubashyira hehe ko bari bafite ingufu zo gukora ku gihugu kiri muri amvad development ubu ariko tugeze gukora leta iri kwidufasha iki kugira nabo aba bantu ofeti no vuga yuko bituribagirwa cyane kuvugwaruka turibagirwa usanga leta ari ibintu bimwe iri kuyakorera ko cyane mu bigereke politiki mu bigereke y'amatora mu bigereke ofeti kugira bakashe ugaronga asanga bakavugiragiye cyane bimaze cyane
yego profesor Leonce Ndikumana hari za kaminuza nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zira kunda kuba zikurikirana cyane cyane nk'abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bafite amanota yo hejuru cyane gusa abanyeshuri bazi bya tekinoloji ugasanga barabitaho bagashaka no kubaha imfashanyo ariko mu Burundi icyo kibazo urwaruka ngo barukora ibishobote byose kugira ngo rutakambire nk'abamashyirahamwe mu Burundi ikazaba ibiro biseruka ibihugu byabo za centre culturel z'ihugu biserukirwa mu Burundi kugira ngo nk'abanyeshuri baheje bafite amanota menshi cyane rwose ikaba ari mu bushomeri bashobore kuronka ahantu boja kubandaniriza bakarisha ubwenge.
Urakoze kuri icyo kibazo, reka mbaze mvuge kuri icyo uwo mukinyara ahejeje kuvuga avuze yuko hari ingorane cyane yuko abana baheje amashuri nta kazi kaboneka kubera ama entreprise ni make hanyuma niyo kabonetse hari igihe batamenya ko kariho. Icya mbere icyo nashaka kuvuga ni uko kugira ngo iyo ngorane ikomeye izotorerwa umuti kuko si ibintu bizoba umwaka umwe n'ibintu bifata umwanya birasaba yuko nishyirahamwe ni partenaria entre leta na sector privé kugira ngo leta ira bakoranyije na sector privé barabe ingene bofasha abana baheje amashuri abana daboro bakiri mu ishuri ingene bokwiga uburyo kugira ngo bazoheze amashuri bari kabisa bafite bari pre kuza gukora muri sector privé cyangwa kubikorera utwabo. Hanyuma ikindi ni uko leta na sector privé shizemo n'amabanki uraba ingene bagira ingene bofasha abana baheje amashuri kugira akantu kugira ngo bisununure ari mitahe ari amasante de formation kugira ngo ari umujene aheje cyangwa groupe y'abajene baheje bagomba kuja hamwe kugira ngo bagire bati batangure aga proje ari uko boronka akadeni kari subventionne katabaza cyane ari uko muri iyo programme yagizwe na leta bafatanije na sector privé harimo n'amabanki buri ari ibihugu bimaze kugira ama initiative nk'ayo nibaza ko turosa kandi turashobora kubibandanya ngo muri Kenya muri Malawi hariho the programme zimeze nk'uko oya. Hanyuma ivyerekeye nabyo vy'ukarisha ubwenge nibaza ko kera twe tukija mu ishuri nuheze secondaire yarashobora kuronka akazi akitunga akamera neza. Ubu si mu Burundi gusa no mu bihugu byose bisaba yuko abariko bariga ubuye baguma bisununura. Kera uheze secondaire byari bikwiye mugabo ubu universite kabisa hageze yuko izoba minimum yuko umuntu agira ngo yize. Hanyuma uheje universite rero ukashura aba domaine ushaka kujamwo ukacungira uti reka ndabe nde kurondera kandi ka certificate reka ndabe nde kurondera kandi ka diplome. Ibyo wabuvuze yuko ingenda ibihugu byofasha kugira ngo abana baje kwiga hanze ni byiza mugabo birakenewe yuko les jeunes n'ababyeyi babo boraba meme muri region kwese barashobora kubara kese abantu barashobora kwibaza bakunda kwibaza ngo kuja kwiga no kujya i Buraya kuja kwiga no kujya muri Amerika ibyo ni ushoboye kujayo birafasha cyane mugabo aho muri Afrika muri rejo ngaho muri mwo cyane nahandi hari amashuri hari ibihugu bifite amashuri akomeye gose abana bagiye kwiga bavayo bari competent bakashura kuba kurondera kazi ari mu bihugu cyane ahandi nk'umwana agira metrize dufate nko muri economy nta kuntu yogira ngo aze umubyeyi aze kwivuna ngo adandaza itwari yagize twose aze kwiga muri Amerika agiye muri Afrika du Sud ari amahera make cyane kurusha mugabo diplome yo muri Afrika du Sud ntaho itaniye na diplome yino au niveau de la maîtrise hageze kujya mu bya doctorat aho novuga nti evidemment iburaya no muri Amerika no muri Canada haracyafise akarusho mugabo jewe kuba mpanura abana bariko bariga secondaire abana bariko bariga maîtrise vraiment umubyeyi yaziganije ntiyo cakura yakomba antuze agira akajya kose yaziganije ngo ashire muri secondaire aho nyene muri region ha muri Afrique hari haba ahantu abana bashobora kwiga amashuri meza cyane bakatabitegura kugira ngo bazoje kwiga doctorat cyangwa maîtrise mu bihugu byo hanze
muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Adolphe mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muhiga Adolphe
ndi Bujumbura
kandi kazina ninde
Manirakiza
murafite icyumviro mu kanya gatoya
Eko nari mfite icyumviro kucerekeye numvise ikiganiro ko gishikiye ku bushomeri busanzwe buri mu rwaruka nanjye ndi muri urwo rwaruka nyine
ego
hanyuma ibintu twebwe tubona ubu birateye ikibazo uravye nk'amapere dofe nk'aho bagize ngo bagiye batange ubuzi usanga kenshi basaba experience iyo experience nayo nta kuntu uri buyironke mu ishuri batwigisha ibyigwa ibyama experience y'akazi ntabyo batwigisha murumva yuko ngaho icubu umutego ku iterambere ry'urwaruka ikigira kandi na leta bariko baratwigisha baravuga yuko ngo duhejeje amashuri two kwihangira imigambi yacu duteze imbere mugabo uravye byose bisa mu buryo uravye n'uwo avuga ngo ashobora kukubwira ngo twihangire imigambi duteze imbere usanga nawe nyine abeshejweho n'umushahara urumva rero ata buryo buhari byose
ibibazo bibiri mushikirije uburyo ikana experience reka tusabe abashinga nawe twatumiye bagire icyo bivuze ko Dr. Innocent Banozo uga ku ijambo izo bibazo bisani ari intambamyi bagusaba experience bwabo icyo kibazo Professor Leonce ndi kumwe na yari yagishikirije ko bakwiye guhindura n'inyigisho hamwe n'icyo kibazo cyo gutangura uburyo bukaba ikibazo gihambaye cyane rwose ikamuce mugira ko nta kibazo twabaza abandi cerekeye cyane uburyo bwo gufasha gwaruka ku reka kunonosora ayandi mashuri ufite lisansi akaronka maîtrise ufite maîtrise akaronka docteur duge ku ijambo mu kanya gato
nkuko nabivuze kare navuze ko ivyerekeje gutanga akazi biva kuri politike ya leta ari naco bituma jeho nsaba nuko hari umuntu yigeze kuvuga ko abanyeshuri kenshi na kenshi niyo bahejeje batabiro cyangwa Bujumbura ugasanga mu gisagara cya Bujumbura ariho hari ubuzi bwinshi ugasanga hari satire jeho navuga nongera nsunikira ko nuko umuntu ari ku ishure ari kuri kaminuza bogira politike yuko uri kuri kaminuza kwa kompanya education na formation bakaza baraha amaformation uko bari kubariga no kuvuga ibintu by'amastaze kugira iyo experience rero ikindi naco nuko aho ba politique ya decentralisation d'emploi donc kubona ko akazi katari Bujumbura gusa mu ntara bagashiraho icyo no kwita remezo d'emploi aho bashobora kwankadira abazene babahejeje kugira bashobore kwiyandikisha leta imenya abanyeshuri bateza kuba baheze amashuri imenya abashomeri hanyuma imaze kubamenya igacishiraho n'icenda gato bado cyakabi igacira ico no kwita fond yo kugira ifasha abaje kwiga naho batoronka kazi bakabashira amaformation mugayeje bari ko baragira amaformation bakaronka n'uburyo bukeye ubushaka kubafasha kugira biteze imbere hamikini naco kubyerekeje amakoperative nibaza ko nicyumviro cyiza mugabo naho nyene na binda bigaruke ko ni kuri politique ya leta ingene yo kuyungunganya igashira ikigega kugira beko abo bagize amakoperative baje kugomaheza amashuri bashora kuronka ingene biteze imbere bonyene muga bikabikurikirana muri aya mamezo d'ampoa ibyo no kwitinzwe zereke byo gutanga kazi ziba ziri mu ntara zose mu makomine yose kuko nkuburaho nako hari imigambi yo guteza imbere amakomine yariho bigereke yatanze no muye bije ikaraba ko yofasha cyane cyane nubwo gwaruka kugira barabe kwashobora kuronka kazi mu makomine hanyuma kubyerekeje kubanira amashure ibyo navyo kubanira amashure aziko ari shwa personnel nta muntu ashobora kugumiriza kugenda kwiga ubanira amashure utabishaka mugihe rero umuntu yabona ko ashobora bana amashuri muba bikamusaba uburyo nibaza ko na leta n'abyo kuri leta kandi ishobora korohereza nkuko professor ayivuze igatanga ingurane ntoyi idashobora kubabaza hanyuma umunyeshuri agashobora kubananya kwiga amashuri muga ari karonka ayaronsa akagurane agashobora kumufasha kugera kuri ibikoresho by'ishuri niyo nibaza ko yo bari umugambi mwiza na nico cumbiro niyumvira kubyerekeye politike kandi hama ibisigaye nabyo kubyerekeye iby'amasector privé murabana asimeje cyane mu Burundi mugabo rero kubera turi no mu karere muziko hariyo competition vo regional twosaba yuko abo bariko barigisha abatanga education bogerageza kuyadapta mu karere bakara bakore competence barundi bafise zishobora kuza guhigana n'izindi competence dufashe yuko umuntu ashobora kuva ngaho mu Burundi akaza gukora mu Rwanda akaza gukora muri Kenya akaza gukora muri Tanzania nka kujya batanzania badatanga muri Uganda bakaguma bagira akara bakoreza kuri master travail muri ako karere nibaza ko rivyo kubiba kuri education
Professeur Leon Ndikumana hari kibazo gihambaye cyashikijwe na Adolphe ikivuga cyane cyane ivyereke nka entrepreneuriat kenshi na kenshi urwaruka ruheje kaminuza rushobora kwiyungunganya rukaza cyumviro cy'ukuntu bwo kwiteza imbere ari ikintu ushira imbere ari nka startup ariko kenshi na kenshi usanga n'abagwiza tunga cyangwa abantu bafite amafaranga batizigira urwaruka ngo barushire imbere ba hariho ibintu vya risque iri kuratangura umutahe no kuraba ikintu umuntu yo kwiyugura ico kibazo cyo mukibona gute mu Rwanda aha turazi ko muri America kenshi hashobora kuba abantu baha imitahe abantu bazanye icyumviro cyiza ivyo byo genda gute mu Rwanda
ibyo nibaza yuko ego ari mu bihugu byose umuntu ubiye gusaba ideni atabimenyereye atayindi business umaze kugira bakubwira yuko ucusanga ata banki ishobora kukwakira urumva rero kenshi ibikenewe nuko leta ikoranye n'amabanki n'ama entreprise privé yogerageza ingene ishira igira programme kugira ngo izo subventionne credit z'ama banki aha aba jeunes ico gihe bica bisaba programme spéciale muri secteur banque mu mabanki kugira ngo habe un fonds spécial iza ku subventionner kandi kagarantisa de crédit de finance abana bakiri bato batanguye ama projet yabo ico gihe ukacura abangene ama tradentere yoba ari matoyi ama délais de grâce yoba ari maremare kugira ikindi cyambere cyateza kukogwa nuko les jeunes baba formé dans muri mu bintu byerekeye kugira ngo ugire business kurabona nkuko nabivuze n'abaryo baheje ka economy nayo baheje gestion la les concepts baradizi mugabo la pratique nayo babafise bisaba rero muri yo programme yuko cyabamwe na volet formation kugira ngo aba les jeunes bagiye kwiproposa kugira ama projet bamenye ingene u confection na demande do projet ingene uyigera ingene u separa ibintuze amahera yo muri projet n'amahera yiwawe ko kenshi bikunda gushika nuko n'igihe abantu les jeunes na les jeunes abantu batanguye business bwa mbere batanguye nuko kenshi iyo bintu bitanguye kujya imbere nuko baca baryoherwa nyine bafata batangura kugira amadepense adashoboka ugasanga bya bintu bari batanguye biraheze uzoraba naho ugiye ari Bujumbura cyangwa mu bindi bihugu byose ama entreprise mato akunda gupfa kubera iki nuko les gérants cyangwa les propriétaires zabo babona mutawutawuze kujya imbere bakashatangura uko kugira ama consommation adashoka ya ya modokari yahora nakona ikimukwiye akazagurira nini yakafata ideni ugasanga rero ndatumye yari yaronse
turahombe
baragacha bahomba je na ntage karorero kuba aho nakuriye jewe mu Burundi mbona le abakomersa ingene bakura abakomersa bakura kubera iki yatangura aja kudandaza ama imifuko y'umunyu akadandaza amabidyo y'amavuta haya makazona yuguruye boutique haya imyaka mikeyi akugurura imangazini ahagura institute twice astute amatoyota astute apre ukabona aguze ikamyo nukubera iki nukubera ko bakoresha bigenza buhoro bigenza bicisha buhoro ahaguma ajya twatumiye aho urajya muhira mugabo ifaranga ribonetse akariziganya ingorane nuko les jeunes na les entrepreneurs bashasha mu gihugu nuko birabagora kugira ngo bagire beparnye na tujya baba baroze lo niveau do lo trendo vi yabo bacayishira kuri niveau yo hejuru cyane
ugasanga lo todo
todo
parenje nimpo icha ugasanga ntiyongora lego metubi utse nshuti mwese ko muri kongo radio y'Ijuja America turi kumwe na Abdul mwiriweneza
mwiriweneza Frederic n'umunikije
mwiriweneza muri hega Abdul mutwibutse
nitwa nisabwa Abdul ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri
yego me mudugwe ku ijambo kibazo cy'imvuro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rwaruka
yego banje kubashimira kuri uyu mwanya muba mwaduhaye nshimire nabo batumirwa muba mwatuzaniye
yego
gusa biragaragara yuko urubyiruko kuri iki gihe ahanini urunguru ruri kurangiza amashuri biragaragara yuko nirwisha ariko imirimo iri kuba mikiya ku isoko mu bihugu byose ariko noneho mu Rwanda cyangwa se nabo mu baturanyi b'u Burundi urubyiruko nirwishi ariko imirimo ni mikeya twumva ku maradiyo yuko bajya kwaka inguzanyo bashishikariza urubyiruko kujya kwaka inguzanyo ku bigo by'imari ariko na nubu nta buhamya twari twumva ishyirahamwe runaka cya ry'urubyiruko rwarangije ruri gutanga ubuhamya kuba iyo nguzanyo barayibonye se bihera mu magambo gusa ntibishyirwe mu bikorwa ikindi igihugu nikije gifata bije bajye muri kabineti bashyireho inguzanyo y'urubyiruko izwi nta bintu byo kujya mu mabake urubyiruko nimba rurangije amashuri ruge rugenda ruhabwa iyo nguzanyo narwo rwiteza imbere ikindi ndagaruka ku bintu by'imisoro nta iyo ubonye igishoro ugira ngo witeze imbere wenda ku gishoro kiri hasi gikeya imisoro usora ujya gusanga ugasanga imisoro ugiye gutanga iri hejuru y'igishoro ufite nta kuntu hazajya habaho kugabanyirizwa ku rubyiruko rurangije amashuri rushaka gutangira kugira ngo narwo rwiteze imbere ikindi nashakaga kuba kukubwira Frederic nkwitumire
yego
nasaga yuko wazatumira minisitiri w'ubuzima kuko hari ibibazo dushaka kumubaza
yego
hari ibibazo bimwe na bimwe biri kugenda bigaragara mudufashe mwazadutumiriza minisitiri w'ubuzima tukazamugezaho ibyo bibazo murakoze
minisitiri w'ubuzima mu Rwanda cyangwa mu Burundi
wo mu Rwanda
yego me icyo kibazo ndakiganira nabo dukorana murakoze Abdul
murakoze kandi mbashimira uyu mwanya mwa mwatugeneye
murakoze Abdul Lionel icyumvo gishikirijwe na nisabwa Abdul mu kivuga ko iki yavuze ikibazo cy'imisoro ikaba kabavuze n'ikibazo cy'ingurane ahantu huboneka nk'ikigega cyora gifasha abanyeshuri bahejeje kaminuza duga kwijamo mu kanya gato
ego murakoze cyane hari umuntu uri kumwe mu kiganiro yavuga leta jewe aba ugwaruka kuri ngaha ugwaruka twarize ugwaruka hari ibyo dushoboye hariho kuko abantu dufite conception yo kwakira ibintu jewe nguma gushimikira kuri leta ibintu byose tukagugwaruka twabikora ibishoboka byose ingufu twazitanga yaba ikoreshwa n'ingufu yaba ikoreshwa na tekinike n'ibindi byose turashoboye kubikora mugabo nguma mvuga leta igihe leta itarafata mu mugongo ugwaruka mu gihe leta itarafata ati karabaye kinonoho reka basi nubwo aramananiza nubwo bitugoye reka dufate mu mugongo ugwaruka by'ukuri ikintu cyerekeye ubushomeri mu Rwanda kizoba arakananira abahinda kuko gushika ino saha nta kintu na kimwe leta irafata ya mbere ngo ifate mu dukume duhumyeje amakanda aho leta yahumyeje amakanda ati dushobora gufata tubabire ko aba bantu bakwereka inzira nk'akarorero rutanga kuva nyakubaho umukuru w'igihugu yaravuga ati iriye gushaka ikigega cy'urwaruka icyo gufasha urwaruka kuva mu 2015 uko umwaka utashe hajya bavuga ati kwibuza bona ni umukuru w'igihugu ashyize ijambo biguma bivugwa ibintu cy'urwaruka ibintu cy'urwaruka gushyika ino saha nta kintu na kimwe kirakorwa uno munsi aha mu Burundi naho noronka umumiliyoni akigira kiyosike kanaka mu ibarabara uno munsi aha mu Burundi ntibyoroshye gushyira kiyosike mu ibarabara banyakubahwa muri mu makungu kuko uno munsi leta bavuga ntuze nka hariki muri ekonomi hariki inzongo ngo rekoti ngo bayi gukoti lepoto ni ukuvuga yuko hariho umu akisi nzaho kose obere uko byaba bingana kose yaba ibigombe wanze hasi yaba ibigenke obere iba yakubonye kubwira ati nimba udashoboye kuriha iyi misoro anura itwara hariya ni ukuvuga yuko ari ikintu leta iteza gufata mu ntoki ari ikintu leta iteza gufata hariho nyakubahwa ngaho yikoma mu kiganiro yavuga ati hariho ibihugu bya kenya byabishoboye aho bya kenya byabishoboye kubera leta yafashe mu ntoki kuko yavuga ati ibintu bigiye kumera bigiye kwanka mwavuga ati leta iriko gukorana n'amasekiteri purize leta nabyo iriko gukorana n'amasekiteri purize kuko urabona ngaha hariho mwene na mawe yemeje hasanzwe akora uno munsi ugashobora kumbara ONG utiyumviriye abayikoramwo utiyumviriye ko mwene n'umuyaya mbere n'umunsi muntu uwo ariwe wese kudatumba ashobora gushikirwa ibarabe rero leta ifate mu ntoki icyo kibazo ifate kora ikigirane pasatejike de lampa pour la comité de jeunes diplome ibyo bintu ikabyiga ikaraba leta rega yacu leta uno munsi ahiri kugaruka ntibibaze uno munsi by'ukuri ntuyibaze ibyerekeye agashomeri ibyo uwo ari we wese n'umutegetsi ubwiri ndereke agashomera kubwira ngo no mu makungu ngo nazabura icyo kibazo hose baragifite mugabo hariho ukungene n'ibyo icyo kibazo baba bagifite ukungene bashobora kwicara bakacicarira n'umwanya mutoya hari ukungene mavuga yuko leta iteza gukorana n'amabanki leta itakoranye n'abo mabanki ngo yihereze akajya ayo mabanki ikunda ishobora gushobora kuronka iyo pegi yikunda turi ngaha ifite ubwenge
Dr. Halima Samba, na wewe chokiwazo ni chokiwazo haramuti mwacho shamiri mu bakiri bato chokiwazo huko Abdul Ekana Dionne wabivuze chane chane chimisoro eka chama tagisi chane chane huko toko wivuga mwukivuga kwiki mkani gato chane gusa
Joko ndavivuga mbona yuko ndavigaruche kwa kandi ndateza kuwa ini politiki nasionari jereke gutanga kazi hakabaho abantu bajejeje gutanga akazi abantu bakamenya abaheje amashure abashomeye ko bangana bakaraba n'ibibanza bihari by'akazi mugabo rero nayo ibibanza byo babike nk'uko Abdura yavuze urabona ko abaheje amashure benshi mugabo ibibanza bikaba bike byo gutanga babasha by'akazi ni nacyo gituma rero navuze nti boraba muyo politike bakaraba ko ari secteur privé ari entreprise ihari mu makondisiyo iba yo gukora bakayorohereza nayo nyine kugira ishobora gufata abajene kugira bakoresha rimwe na rimwe hariya entreprise aho gufata abajene kubakoresha baje amashuri kubera abashobora gutanga nk'imisoro nk'uko abivuze imisoro bashobora gutanga amatakisi menshi muri icyo gihe rero leta irashobora kuraba inyene entreprise yose ifasha abajene imworohereza aho gutanga amatakisi menshi ikagabanya aho ibiri kufasha kugira entreprise ishobora kukita abantu abajene iyo ni politike ni dampa iteza kubaho hama ikindi nacyo nshaka kugaruka ko kandi ni uko abo banyeshuri abo baheje amashuri bomenya ko akazi kose kangana ntiyumvire ko ari kwicara mu biro gusa ahubwo burya buzi bwose bagaya bavuga bati akazi ushobora gukora bomenya ko bashobora gukora mu kurindira ko akazi keza barondera kajyanye n'ibyo bize kabaho batangura gukora ahubwo buzi butoya baze baraja mu mashyirahamwe ashobora kuza no gukora mu mabarabara amashyirahamwe ashobora kuza kwamura ikwamuwe kurima ibyo byose bakabijya ngo bakajya mu mashyirahamwe cyane cyane amashyirahamwe lokale amashyirahamwe yo mu makomine yo mu ntara akaba ariyo baza baza gukora hanyuma ibyo bindi bakabirondera mu nyuma nubwo buryo baronse burasa no kubafasha kuzobananya amashuri nibyo nashobora gushikaza
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na John muri Veneza
mara mutse neza cyane
mwamutse neza muri hega John muri Amerika
muri state ya Iowa
state ya Iowa murafite nyibutsa izina ry'ikirundi
Na John Ndayizeye.
Ndayizeye, duwa kujambo kiwazo chimvio.
Umutumire ndamuramukije cyane sinzi kwa rume canke babiri bose ndabahaye muhiriwe.
Ni batatu duga kwijambo.
Okay. Jewe nashaka kunganira uwo mutumirwa hejeje kuvuga imbere yuko umpamagara. Nukuri yagerageje gusobanurira ugwaruka rwacu hariya mu bihugu bya karere ingene bogerageza kwifata mu kugira ngo babe bariyungunganije imbere yuko bazeye amaso muri leta. Je nashaka nunganire mvuga ati leta je nihera na mvuga nihera kwa karorero ku Burundi kuko niyo nturuka niyo mvuka nka karorero mu gihugu cy'u Burundi buri mwaka kiramura ugwaruka rwinshi baba bahejeje amashuri rero nciye mvuga ati ko bama batera induru ngo leta nitufashe ngo turonka akazi babanze babone cyane cyane ingene igihugu cyifashe abandi babone amakompanyi ariko arubakwa ingene umurindi w'amakompanyi ingene kuraduka ni makeyi cyane gose none nk'akarorero ibihumbi bibiri by'abanyeshuri baramugwa buri mwaka none boronka akazi gute muri leta cere no chanteri ntegabo batumikwe nguwo ariko aravuga nuko nimba bumva babe bariyungunganya mu kwegera amashyirahamwe biyungunganya mu kwegera amabanki abahereze ingurane ntonto zike hanyuma baronka ingene biyungunganya batarinze kuguma basabiriza muri leta kuko leta niyo bishobora yonyene nabo batishikanye imbere hanyuma umutumikwe nashaka ndamubaze nkumbure ansobanurire numvise yuko afise ubuhanga buhanitse ko hariho abaca hanze baronka amahirwe yo kuca mu bihugu byo hanze bafise amadiplome mugaba ayo madiplome barayarangije afise ubuhinga bukomeye mugaba ashika mu bihugu bagiyemo bakabankira yuko baronka akazi bakabasubiza ugushasha kwiga ishuri nk'akarorero nk'iki gihugu ndimo muri Amerika urashobora kuva mu gihugu cy'u Burundi uri umuganga warananonosiye amashuri mugabo diplome yawe ikaba ubusa bakagusubiza ugushasha hari icyo yoba bizimo mugabo uwitse no muri Amerika asubira mu gihugu cy'iwacu akazi bakakamuhereza batiwe baramugora aho naho nyine ndashaka nimba abahinga bansobanurire icyo bivako
reka tubaze Professor Leonce Likumana asanzwe yize muri Amerika eka asanzwe kandi na ya akora muri Amerika nko twabibwiye ni doyen wa faculty ya economy muri université ikomeye cyane rwose y'i Massachusetts Amherst University icyo kibazo niba tukashobora kukibishura duga kujamo
eko mushiga tahe abajije ikibazo gihambaye cyane kuko iyo ngorane abantu bagira babize hanze baje muri Amerika gusa n'ahandi hose baragira ingorane utobaze nk'uwize naho wawize muri Amerika ugirutse gukora mu Bufaransa par exemple ni biragora rwose kandi biva no kuri domaine izo arizo hari amadomaine yoroshe agoye kurusha ayandi nko ari abadomaine ari protege rwose domaine y'ubuganga domaine ya droit ibyo ni ibintu biri protege rwose urumva rero wize hanze bazogusubiza uzobaze n'abarundi hari abarundi bahuye mu Faransa mu Bubiligi bari abaganga bamwe baranize mu Faransa bakaca basubizamo kwigisha kwiga urumva rero icyo ni kintu nta kundi kizohinduka kuko ibihugu byose usanga biproteje amadomene amwamwe icy'ubuntu yogira ni ukugira ngo abantu bariko bariga amashuri ukibaza neza kenshi icyo nagomba gusubirako ni uko kenshi twe tukijya kwiga muri universite mu Burundi icyo wiga cyose nta diferanse byaba waba uzi kuzoroha akazi muri leta sans probleme wize geography wize histoire wize economy wize droit waronka akazi ubu rero abana bariko bariga amashuri hamwe na universite ntuze na ministere de l'education barakwiye kwibaza kumva yuko le monde yarahindutse le secteur du travail yarahindutse hariho defiliere zigora kuronka akazi uzize bigora kuronka akazi ico rero uzokimenye neza yuko education ikiri cyahindutse nuko kera twize ntamera twari ha muri segonde leta yari ifite n'udufaranga yaraduha na kabursi ubu wize muri universite ni investissement rero ugiye kugira iyo investissement kwibaza icyo uzokuramo igihe ugiye kwiga kintu utazi icyo uzokuramo nubwo ko amahera yawe utari kuyakoresha neza nicyo gituma jabi nivyo kubira ti uri kuriga iyo myaka ine uzoyi mare uriko nosema wigi byo mwishuri ne wiga ibyo bizogufasha kwiteza imbere ico rero ibintu niko bimeze nibaza yuko nugukanura umubyeyi n'abanyeshuri batabumbakira gukorana umwana agiye ku ishuri akavugana n'ababyeyi
akabanza kwitegura neza
kumanura kugira bamenye ico baza kwiga
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Joseph muri Beneza
muri Amahoro Frederic Nkundikije
Amahoro muri Hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara ya Majepfo
yego akandi kazina
Bigirimana Joseph
Bigirimana Joseph duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu rwaruka ruheje kaminuza haba mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere mu Burundi kandi mu Rwanda n'ahandi duga ku ijambo
yego muhanze mu ndamukirizo mutumire
yee n'abatumire bakumva
yego akabazo mfite murabona ku bijyanye n'abanyeshuri barangiza amashuri kane naya kaminuza
yego
hanyuma ugasanga ubushomeri bukomeje kwiyongera ese iyo bitegereje bakareba uburyo amashuri agenda bucya ahenda kandi noneho nabayarangije ntibabone imirimo babona mu gihe kizaza bitazatera ikibazo kuri barumuna babo baba barangije nawo ugazasanga bibateye ipfunwe ryo kwiga bavuga bati nabakuru bacu bararangije nta kazi babonye noneho wakwitegereza nanone ukareba ugasanga muri uko kwababuza kwiga abo bakuru babo nibo bakabonye imirimo bakaba bazabishyurira amashuri ufatiye ko kera umubyeyi yarihiriraga umwana noneho umubyeyi yageraho umwana arangije nawe agashaka akazi akarihirira barumuna be ubwo iyo bitegereje babona bitazatera ikibazo bikazatuma abana bo mu gihe kizaza batazijukira kujya mu mashuri kuko bazavuga bati n'ubundi turigira ubusa nta kazi tuzabona saba murakoze akabazo kandi karaza
murakoze murakoze Joseph murakoze mushyanahe Joseph Babigirimana Lionel mukane gatwe cyane gose ico kibazo n'ingaruka zo kutaronka akazi cyane cyane ku rundi rwaruka gishikijwe na John la Joseph Babigirimana mukivuga ko
ego ingaruka ziguma ziri ku bihugu kuko igihe abakuva kera abantu bagiye batemerera batarashika none ubwo kuba kunavuga ku mapurusantaje no muti bigeze kuko nda yuko bidosa kansenti porusamo muri kapitale igwaruka batagira akazi hama muri iriyari naho akaba ari kansenti porusa zari zone hilari batagira akazi mba bitarashika no kuri ibyo bitigira urumva yuko abantu basanzwe batemerera ugama leta yagira kwikirana nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo rwaruka bashobore kurufasha bagatinya ibitigiri bidashobora kumurembera kuko leta hari ibintu leta usanga iri kwirakora ariko yuko leta irwana n'amadefi aba ahari hari n'ibindi bintu usanga ibirimo usanga abantu tuguma tujya muri kawo y'ubushomeri rwaruka muri kawo y'ubushomeri ibyo dufasha no kubona n'ibikomeretso byo bivamwo kuko aya maleta ariko arabaho ntariko arakugira uburyo binashobora kubizamo rero urona abashomeri n'abantu ni mende yose biri ngaho itari kuyakora abantu usanga ugaruka kuko turajya mu bintu bitamuri kimazi nkubura harageze aha mu Burundi uno munsi urabona yuko ibyo amatora birageze ubu rero abanyepolitiki bajya abasore bajya mu rwaruka rero kubera n'urwaruka hakiri uko rwakora ngomba guca n'ibarabara baruhitana aho ruri bafite imodoka bashyiramo ibitoro baruhitana aho ruri kubera nta kazi yari ufite kuko umuntu afite akazi na se wakifashe ntashobora kwemera yuko uwo ari we wese amuhitana nk'uko nawe ngahitanye ikintu n'ibarabara abafite ibimwokishe
ndabona akanya
ubona yuko
sozera
ati nicyo bituma ubona yuko ikibazo kirimo kigaruka kuri leta nigoko ko ari kambombe ibyo turika muri kazoza kandi abantu babiri bakomeje no gusinya
ndabona akanya katujanye reka
ibintu babivuga ubwo babona yuko amaleta iretiye hari ibikwiye gushyiramo ingufu kugira ngo bashobore gufata biradufashe na gatoya kugira ngo dushobore kuba kuraba kungene niko kuntu bavuze ko bashobora gukora n'amasekere prezer na banke ya leta gakora n'amabanki gure bashobora kutereza ino vuga ikinye cyo kwiyungunganya kitarinde bisaba ma itinze kuri prosecutive kuko je kitse kandi dufina
mu gusozera kiganiro ndabona kanya kibuta cyane gose Professor Leonce Ndikumana hari kibazo gihambaye cyane gose cyane cyane abahejeje amashuri kaminuza bagira haba muri Amerika mu bihugu byose no muri Afrika no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere uburyo bwo kwandika nk'ibintu wanonosoye ukabishyira habona kugira ngo umuntu aza gusoma yo curriculum vitae yawe acabona ko ari umuntu ashobora gutanga akazi n'ubuhinga buhambaye cyane rwose kwandika nk'iyo curriculum vitae inama mwogira ugaruka mu byerekeye icyo gikorwa niyi
urakoze rwose icyambere nagomba no kuhoyahoya umuje naheje kuvuga yuko sinzi ko umushinga naheje kuvuga avuga ati mbega ni ngorane kubona abanyeshuri bariko bariga bagaheza ntibaronka akazi eske barumuna babo cyanke bashiki babo batoyi bazoca bagira bacika ingetse bacika intege zo kugira zo kwiga icyo novuga ngashimikira ni uko umuntu akiri muto abuze akazi yize ashobora gufasha igihugu kurusha utagira akazi atize biroroshye cyane gukorana n'umuntu yize uri kuragereza n'umufasha kurusha gukorana n'umuntu atize kuko murati habe mukumbi ugashaka kumusigura ibyo umusiguri akabyumva umuvuze ati reka tukonfectiona aga project turagere tukaronderera induze umutahe ndiko ndakorana n'umwana yize université biranyorohera kurusha gukorana n'umuntu adashaka no kwandika ibyo icyo cimbira se kunuza urumva rero nibaza yuko umubyeyi hari hose ariko aratwumviriza yo turi kumukanda akagira uko ashoboye kose umwana wose ashobora kuja mu ishuri akamuza mu ishuri ntuducike integego kubera abambere bahejeje babuze akazi nta kamaro kurika abandi aho kabisa ubugize nabi cyane kuko ubuzima ni burebure umwana n'abataronse akazi muri umwaka cyangwa imyaka ibiri iminsi iri imbere izoba imeze neza kurusha icya kabiri kuri iyo kuri icyo kibazo waruvuze icyo warumva yerekeye ibiki
cyo kwandika neza nka CV
urumva ibyo bifatanye na bimwe navuze bya kare yuko kugira ngo ingene nduze amashuri ashobora gutegura abana akabafasha kugira ngo baheze amashuri bazi ingene barondera akazi bari pre kugira ngo bace bajya kuri Mercedes Travail barondera akazi ibyo byo kugira byo kwandika resume ari kuri kurumvise birimo mu byo twigisha abana mu ishuri ukaje imbere y'abandi bana nkuko buri kuragenda
ukivuga ukishima
ukivuga uburyo bwawe ufite n'ubuhe ama experience ufite nawe ingene wokorere wofasha gufasha iyo tuzi iyo antipiso ugiye gukoramo kenshi uzosanga abana bagenda gufata interview muri kompanyi kana agasanga nta na kimwe bazi kuri iyo kompanyi baba baza ati wowe none ni waza ngaho uzodufasha iki ugasanga ntabyazi bijya yize mu ishuri c'est bon mugabo ubaje abantu bose bari muri bavuye mu ishuri bakaza gukora kenshi bijya tukwigisha mu ishuri ku ishuri uza kwiga on apprend à apprendre urumva bijya wize mu ishuri sibyo neserema utangura gukoresha umunsi wa mbere mugabo bijya bakwigishe mu ishuri bikugurura amaso bikugurura ubwenge mugabo rero ifo yuko umenye ingene wowe nyene comment te vendre comme umukozi
izo n'impanuro zihambaye cyane rwose inosa Dr. Inosa Mbanuna mwe impanuro mwaha ugaruka rukirangiza amashuri n'izo ihe mukanye gatoye cyane rwose
se impanuro natanga nuko ubwa mbere bogarda espoir bakamenya ko ibintu byose biva ingene umuntu abitunganije nibaza ko leta nayo arinje kandi agwaruka nibwo burundi bw'ejo leta ishobora gufata imigambi yoroheza abaheza amashuri na cyane cyane hakabaho sinergi mu maministeri yose y'igihugu dufatse ko ashyiraho politiki y'ibyerekeye gutanga akazi ku kugwaruka rwa z'amashuri hama muri secteur privé nibaza ko naho nyene muri partenariat bafitaniye na leta hoja nk'umugambi yo gushiramo ikibaye bibanza cyane cyane kugwaruka rwa z'amashuri kugira bashobora gukora kuko nta experience yo kuronka utabanze gukora n'ico gituma experience bashobora kuironka mu ico gihe bazaba bariko batanguye akazi hama ikindi naco nuko abo ubwo gwaruka gomenya yuko amaformasi yarafasha cyane kugira bashobora kuronka experience naco gituma na leta yo gerageza igashaka umugambi wa maformasi
kubara inosa bano ivyumviro ni vyinshi cyane rwose akanya nako kariko karagenda akaba ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire Professeur Léonce Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe ivyumviro ikamuriage n'ugwaruka turagushimiye nawe Lionel ndashimiye ku kanya watoye kugira ngo tuganire mu radio Ijwi rya Amerika turashimiye ingenieur tukadushimiye na mugenzi wacu yadufashe mu ngabwe ivyuma Mutagoma Jeffrey turabashimiye namwe nshuti mwese mwa duteka kamo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese